nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwiriwe nchuti na mwakunzi wa radio Nzamba gate kakawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatano turi kwigenekereza rya 12 nzeru mwaka 2024 ayo twabateguriye tuhere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ingingo yari ifashwe na leta y'u Burundi kugara imbibe igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda yamirizwa cyane n'abarundi bari mu bisata bitandukanye bakabona ko iyo ngingo ari mbi cyane kandi atace zifitiye abarundi bamwe mu barundi mbere bari mu gihugu baganiye na Hadi Nzamba gateka kawe bakabona ko leta itari kwiye kubuganira mu gihugu gikenye ibyankenerwa byose. Amakenga nayo ni menshi mu bakozi b'ishirahamwe rihingura isukari sosomo inyuma yaho bamenyeye ko iryo shirahamwe rigiye kuvanga umutahe n'ishirahamwe Strike Group ryo mu gihugu cy'Ubuganda. Abo bakozi bakavuga ko bashobora kwirukanwa mu gihe amategeko namwe abakingira ahari. Abadandaza nabo bo mu isoko nkuru ya Makamba ngo ntibarota bari amafaranga bategekwa n'ikigo Bere kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta ni mu gihe bavuga ko amafaranga bariko bararihishwa ari umurengera bakavuga ko biteguye guhagarika urudandazwa mu gihe makori atogabanywa. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma hafi mwongere mudutege yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguye tugahere mu gisata cy'imigenderanire yugagwa ry'imbibe z'u Burundi n'u Rwanda ngo ni ingingo mbi cyane idafatwa uko ariko kose. Abategetsi b'u Burundi bakwiye kwiyumvira cyane imbere yo gufata ingingo nk'izo zikandamiza abanyagihugu kuko aribo bakorera. Bisigurwa na Federico bamvuga inyumvira rongo y'urunani Sefora Rusha kandi yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu ko bwiwe ngo hari ibibazo bihungabanya umutekano bivugwa hagati y'ibihugu bibanye hifashishwa umugwi wo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko jere usuzuma neza ko hari igihugu kibangamiye ikindi hatabanje kugagwa imbibe. Tumutege yompi.
Kugara imbibe ni ingingo mu bisanzwe idashobora gufatwa mwene uko yabwirizwa kumenyeshwa abarundi kubera ko nibo bafise inyungu bwa mbere na mbere kuko nibo bajabukiye imipaka cyane cyane abarundi bari hafi imbibe z'icyo gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. None iyo hafashwe ingingo mwene iyo tubuza kumenya iyo ngingo ifatiwe iki habaye iki twokwitega iki none ivyo bibazo abafata ingingo babwizwa kubanza kwibaza kandi bagategera ko atari bariko barikorera bariko barakorera igihugu cy'u Burundi n'abarundi benejo mbeko tuzi ko hariho uburyo bashizeho kugira ngo bakurikirane habaye intambara hariho icyo bita mechanism of control and verification hari ibibazo bagaheza bakakorera muri ubwo buryo bihaye cyanye ko nama mbona mukuru w'igihugu cy'u Rwanda agenda Burundi abakenyezi babo abashikiranganji babo ni kuki badashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo bavugane ibibazo aho biri hambavu yaho basangije umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko ni kuki aho badashobora gukorerayo kugira ngo mwene ibyo bibazo babivuganireyo batore umuti hanyuma gutyo abarundi ntibace bagwa mu mporero bo atatu ariko barazira nkombora n'ingorane z'abantu bo hejuru. Twebwe twabyakiriye nabi n'ukuri kubera ko hari hatanguye kuba imigenderanire ubu hariho ibintu biva i Burundi bigenda mu Rwanda biva mu Bugande bigaca mu Rwanda bikinjira i Burundi biva mu Rwanda bikinjira i Burundi byatunezera mugabe tuwaciye tubona ibyo bintu bitanguye kandi kugaruka twebwe biratubabaza cyane kuko n'imibereho y'abanyagihugu ibiriko irahungabana kandi bitari bikwiye.
Murunani RCP wishinze guhamagarira abarundi kuba abantu b'intungane ugurunani rubona ko leta y'u Burundi yari kwiye gushira imbere inzira y'ibiganiro kugira ngo ibibazo ivitaniye n'ico gihugu kibanye cy'u Rwanda bishobore gutorerwa umuti. Dutega amatwi Gervaze n'ibigira n'icegera cy'urongoye ugurunani
kibazo yuko hariho ubucuti buri hagati y'abarundi kandi abanyarwanda uyu munsi rero kubona yuko imigendanire ihagaritswe biza bihungabanya ari igihugu n'ibihugu bibiri bisanzwe bihana imbibe ku gice kitari gito. Kindi nacyo ni uko uyu munsi iyo ngingo ntacyo iza gufasha Leta y'u Burundi mu gihe yifashe ata mvu ziboneka nyamukuru zihari, kandi igafata iyo ngingo mu gihe yafashe igihutihuti atantu banje kubisubirwa cyangwa bimenyeshwe, aho tubona yuko uyu munsi hari ingaruka mbi nyinshi kuko nk'abantu usanga buganiwe mu gihugu cy'Ubundi cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda, kandi bafite imiryango mu bihugu bitandukanye. Kino cyo kandi nuko uyu munsi iyo ngingo ikiza itera icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu, hagati y'ibyo ndongozi, mu gihe hariho uburyo busanzwe butekanije kugira ngo iyo hari ibyo bihugu bitahurira ko biganirwa bashyize mu buryo busanzwe buhari, busanzwe buzwi hagati y'ibihugu bitandukanye. Nicyo bituma rero umuntu asaba yuko rero Leta y'u Burundi uyu munsi iyo ngingo yagarika ku neza cyane cyane abanyagihugu. Turabyi yuko uyu munsi iyo ngingo ikwiye ko cyane rwose nari gusumba abarongoye Leta ndetse n'abandi bantu bari muri Leta, sibo iyo ngingo ikora ko ariko cyane cyane ikora ku banyagihugu bari basanzwe barangurira imirimo mu gihugu bitandukanye, baba bahagendera hariho byinshi abanyagihugu b'Uburundi basangiye hamwe n'abo Rwanda. Cyo bituma rero kuneza nshya y'abanyagihugu iyo ngingo yohagarikwa, hakaba rero uburyo bwo kumvikana ku byo gihugu bigahurira ko bakumvikana bikijije mu buryo busanzwe buzi bukoreshwa mu bihugu byose iyo hari amataki hagati y'ibihugu.
Ingingo ya Leta y'u Burundi yo kugara imbibe ihana n'igihugu cy'u Rwanda iriyamizwa kandi n'abanyagihugu bo mu Burundi bamwe mu baganiye hadi inzamba agateka kawe. Iyo ngingo ngo niyo guhuma amaso amakungu n'abarundi kugira ngo bibagire ubukene barimwo mu gihe havugwa ibura ry'igitoro, amakara, isukari, amazi, amatara n'ibindi. Babona ko Leta itarikwiriye nyabuna kubuganira mu gihugu ataco gifise, bayisaba kwisubira ko ikugurura izo mbibe.
Kubona Leta y'u Burundi yugara imbibe ihana n'igihugu cy'u Rwanda byerekana ko Leta idakitameze abanyagihugu na gatoya, kuko ayo bahora batunzwe n'ibyo bashora aho hakurya aho tubura nk'abanyabujumbura bashora ibyama cyangwa abanyafurisoto barashora ibyo bafise esabo ku mipaka yose. None ubu uyu bagiye kugarizwa n'ubukene. None ko bari tunashimiye avuga ko afite amasoke y'ibirayi n'ibiharange z'ibigori, none azogaburira abanyagihugu byerekana yuko batabababaye Leta y'u Burundi zirabaye na gatoya abanyagihugu. Nta n'ibyo zifatika kuko mbere avuga ko igihugu cy'u Rwanda kirimo abagwanyi ba Rege Tabara, tuzi neza ko bateye bava mu gihugu cya Congo. Nisundi gituma ariko barongera ingorane aho zitari kuko zigize igihugu cy'u Rwanda ziri kuri politiki yabo itameze neza.
Hariho bamwe bamwe bahora barumvika abana babo kwiga hanze, harimo n'undi wa gihugu cy'u Rwanda. None nk'ubu bizogenda gute? Amashuri bazoca baheba bigisha bitinda gute? Mu gihe bahagaritse ubuja mu buza kandi atanga imbuto bikazi kenshi. Byumvikana na gatoyi nta yafite ubwenge, nibaza yuko ari kugira yugarane abanyagihugu bicwe n'ikikuzi, bicwe n'inzara, abandi ntibabura aho baca kugira baje kurondeza aho baronderera amarumpu, abahora bakora ku mamodokari bibunguza abantu ubu ntibigikunda. Ubu nabonye bagiye kwicwa n'ikikuzi, bakwiye kwikubita agashi bakaraba ingene bahindura, ingene bahindura iyo ngingo. Nakabiko hariho n'abanyapolitiki benshi batiyamirije, harimo n'umugambwe Safari Frugulu, eka n'uwo basanga uyu mugambi ibinyamaro bikwiye usanga burongoye yaratyanse yaratiyamije yuko ingo y'ukugara imbibe atariyo yubutoye inyishu ibibazo ubundi bufise.
Jewe nibaza ko ari ugusamaza abanyagihugu no kubasamaza kugira bibagize ingorane zihari, ibibazo bafise by'ubukene, haba Bujumbura, igisagara cya Bujumbura nta mazi arimo, nta mazi ahari, bamaze hafi ukwezi koza atarimo ry'amazi, amatara yoyo ntawe usipfuka. Ni ukugira ngo yibagize ibyo byose abarundi bakeneye, urabona amakara yarabuze, isukari yarabuze, sosimo yarugaye, byose byarakarakana. Aho rero ni ukugira ngo yibagize abanyagihugu umubabaro barimo, bajye kuraba ibyo barara bitari byo, ngo ni igihugu cy'u Rwanda ni hehe. Nibaza yuko Leta ifite agashi igahindura imyifatire.
Inzamba.
Radio Inzamba gatega kawe amakuru twateguriye arabandanya makenga ni menshi mu bakozi b'ishirahamwe rihingura isukari sosomo inyuma yaho bamenye ko iryo shirahamwe rigiye kuvanga imitahe n'ishirahamwe Strike Group ryo mu gihugu cy'u Buganda. Abakozi bavuga ko bizotuma birukanwa mu gihe atamategeka ategekanye ingene umukozi atekeregwa mu gihe hagabanijwe abakozi. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Mu nama yabahuje kuri uyu wa kane, abo bakozi b'ishirahamwe rihingura isukari sosomo bavuze ko batewe amakenga n'ivangwa ry'imitahe y'iryo shirahamwe n'ishirahamwe Strike Group ryo mu gihugu cy'u Buganda. Abo bakozi bavuga ko batagira amategeko abagenga, ibyo tuma abo byoshika bakirukanwa mu kazi batabona ingene botekeregwa. Abo bakozi bavuga kandi ko ibyo byo kuvanga imitahe hagati ya Susumo na Sarai Group bavimba ku munwa kuko batigeze basigurirwa uwo mugambi, bagasaba nabo gusigurirwa uwo mugambi. Bamwe mbere basaba ko abakozi nabo bohabwa amahirwe bagashiramo imitahe kugira baterere mu ntunganyo nshasha y'ishirahamwe ryabo. Philippe Nitunga arongoye Sandika City y'abakozi ba Susumo nawe nyine yasangiye makenga nabo aserukira. Avuga ko bagiye gusoma amategeko ica avuga kugira basabe abakozi bubahirizwe muri iyo ndinganizo nshasha. Tumenyeshe ko ishirahamwe Sosumo kugeza ubu rifite abakozi 555, ikete yemeza ivangwa ry'imitahe n'ishirahamwe Sarai Group ngo rikaba ryagiye habona kwa 27 mu nyonyo umwaka uheze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaheruka guhumuriza abakozi ko atanumwe azirukanwa mu kazi kubera ayo masezerano. Evariste Ndayishimiye akaba ahubwo yamenyesheje ko ayo masezerano hagati ya Sosumo na Sarai Group ahubwo azotuma umwimbu wiyongera, naho avuga ko hari abariko bagwanya uwo mugambi kubera kunyonora.
Pierre Gahungu arakenuye. Tumbe igihofi mu ntara ya Rutana hariya mu kumoso. Tubandaniza amakuru twateguriye iburagane mu ntara ya Makamba. Abadandaza bo mu isoko nkuru ya Makamba bavuga ko batarota bariya amafaranga bategekwa n'ikigo BL kidejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta ngo kuko ari umurengera. Bavuga ko bamaze amezi atandatu batariha kandi atagabanijwe ngo bazohagarika urudandazwa. Edi Claude Nazo.
Abadandaza bo ku isoko nkuru ya Makamba bavuga ko amasezerano bagiranye n'ikigo BL kidejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ariko atera matati hagati y'ababihorana n'ababihawe. Ayo makuru akemeza ko hari n'abamaze kugwanira muri ibyo bibanza nk'uko umwe muri abo badandaza abivuga.
Abantu barafite agashaka kintu jaka yuko abantu bocanamo ngo habye bica tukeneye kamaraso sese niba dufashe ibyo bibanza bisubije bene byo hariho n'umugabo itata naze ngaha yaraje asaba ikibanza ciwe barakimimba induru ziraba n'ubwo nabagombye kugwana ubunye urubanza rugeze muri polisi.
Abadandaza bavuga ko batarota bariha amafaranga basabwa n'ico kigo BR mbere bamwe ngo baja barahagaritse kudandaza kugutinya kuriha ayo mafaranga.
Naje sindariha kandi sinimirije kuzoriha 50 kuko ndavye nta mudandaza rwacu mu mahangare nta mahera ariho nta muntu ariko arakora yunguka no gukora duhomba. Benshi bamaze guca ubudi bwabo bagiye kuza aje nka mahangare yibye umutayi we w'30 aza kuvandereza huyo umuri igihumbi 50 mukuri uwo murenganije. Twebwe rero tugasaba yuko iyo ngingo yohagarara bene ibibanza bakabisubizwa hanyuma n'ayo mahera badugije bakayakuraho agakoroka.
Ayo masezerano nyene yaka ibibanza abavyubatse ngo yatumye abahawe ibibanza bahitamwo guheba kuvyubaka batinya ko baca bavyakwa nk'uko bivugwa n'uyu mudandaza.
Ego benshi barahebye kubaka kubera bazi neza yuko nabo bazokubaka komini leta izokibishikira. Rero iyo ni intambamye nayo nyene kubona baguhaye ikibanza ugashiramwo ibintu byawe uri kurubaka hanyuma uhejeje ngo ikibanza ni ca leta numva n'ingorane. Igihe abamo bo mu isoko nkuru bubaka hari kuribura amatari ga yabategetse yuko abahaye amezi 3 ko bazoba bagiye kubaka. Benshi baragurishije amahene inka abandi baragurisha amaparseli abandi baza gusora amakredi mu mabanki gushikira umunsi bari baheze kuyariya.
Musitanteri wa komine Makamba Zuena Irakiza mu nama yo gutanga icegeranyo mu mezi 3 ya nyuma y'umwaka uheze aremeza ko hari abadandaza bariko baragira ingorane biturutse kuri ayo masezerano, ariko asaba abadandaza kwandikira ikigo BL kuko biraba igihugu cyose. Mumenya ko ikigo BL gitegeka abadandaza kuri amafaranga 50,000 ku kibanza, ubu umudandaza wese akabaheranye 300,000 y'amezi 6.
Edi Claude Nazwe arakenuye. Mu gusozera amakuru dusimbire mu buraruko bw'u Burundi bucira ubuseruko hariya mu ntara ya Muyinga. inyamirambabi abashikiriza manza bena bacamanza bakorera mu ntara ya Muyinga basabwa kudasubira gufungira abantu ubusa cyangwa ngo bafunge abantu babakoze ibyaha bito bito ngo kuko baba batswe umwidegembyo wabo bitari mukuri kandi nakamugategwa na buramatari w'intara ya Muyinga mu nama y'umutekano yakoresheje barongoye abandi mu bisata bitandukanye kubwi w'imyongeso niyo ituma mabohero haba y'abantu b'umurengera Alexandre Nikeza
bamwe mu nyamirambo yamabi abashikiriza manza bena bacamanza ngo baracafunga abantu bidaciye mu mategeko ivyo bigatuma mu mabohero mato mato canke mu ibohero rikuru rya Muyinga habamwe abantu b'umurengera ivyo vyamenyeshejwe na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Bartwanayo mu nama y'umutekano yabaye ku munsi wejo akaba yasavye abo vyega kubavanura n'ingendo beniyo kubwiwe abakwiye kuja mu mabohero ngo ni inkozi z'ikibi zagirizwa ubwicanyi canke ibindi byaha biremereye ngo ni navyo umukuru w'igihugu yama asaba abacamanza nabo bafashanya amakuru ava mu ntwaro avuga ko mu mabohero matoyi yo mu makomine eka mbere no mu ibohero rikuru rya Muyinga hibonekeza ibitigiri by'abantu bafunzwe by'umurengera ivyegeranyo by'amashirahamwe aharanira agateka k'abafungwa umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu vyerekanye ko mu ibohero rikuru rya Muyinga risanzwe rigenewe kwakira abantu 300 ko habarizwa abarenga 600
Alexandre Nekeza arakenuye ni ngado cyo sozerera amakuru twariko turabashikiza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bomvise niyongere nako ndabashikiza ndabifurize kororanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana